nanenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri wencuti bakunze muri kumwe natwe miganiro zeno genekerezo rya 22 ukwezi kwa 9 muri 2018 hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndabaramukije nongera ndayifuriza ikaze mu kiganiro muri isanga ngiye kuremesha igeniro muri isanga kigiye guca ku mirongo migufi ya shortwave tubari muri Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda si live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no kuri Facebook vewa radio yacu twizere ko weekend aho muri mwayitanguye kandi miko muyihimbaza neza
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mwemenye rero yuko iminsi yose ya gatandatu aho muri mu makartie atandukanye mu bihugu bitandukanye by'imigabane itandukanye mu makambi mu ntara aho muri hose mwa muri abatumire bacu ico mutubwira sikindi muratubwira makuru bari ko aravugwa hiwanyu mukagaruka kuri tutashoboye kubatangariza yabayeho mubaye mwiboneye n'amaso yanyu turabaha kandi na kanya kugira ngo mushobore kugira ico mushikirije kuyo twabatangarije mu nzu turiko turasozera ikaze rero ni rwanyu aho muri kugira ngo mushobore gusangira ikiyago natwe muri kino kiganiro muri isanga akarimbo duhereye kuno munsi na karimbo kitwa Mavi karirimbwa na Social Mura tubipfurije rero ikaze na weekend nziza.
Kwachunguru mutima ndisindirimbira nuko ijwi ryawe ryabariyanga gumana nanjye niyo wabufita wo kujya ngira mutima nibyo nibwira ngira umutima kumunda njene oh nanjye nukuri sinza guhinduka oya eh kuna viso vandura ya 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 yo ya 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 se toma vi mon ami te chira ya 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 yo ya 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 se toma vi mon ami te chira ye tu kiri shuti zawe konza bana nawe jende biri shuti zawe konza pana nawe ngaho jenda mazugire mama wawe kandi jenda mazugire papa wawe wowa ngira mutima nibyo nibira ngira mutima kumunda jende oh nanje nukuri sinza guhinduka oya eh ndukuna bisobanura ya ya ya
uwa mbere tuse ku murongo wa telefone ni César. César ikaze ku jugi Amerika. César aga telefone kiwe ntidushoye kukagumana. César uratwumva? César ntatwumva. Ari César uratwumva? hari na Munyaneza ku yindi murongo wa telefone mu kurindira ko seza hashobora kutwumva. Munyaneza uri ku murongo wa telefone wura twumva? Yego, ikaze Munyaneza.
Halo?
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze ku ikaze rishinja.
Eh, guherereye he?
Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora.
Mu karere ka Bugesera haravugwa maki muri kano kanya gaseza ga Munyaneza.
Ngo?
Havugwa maki muri ako karere ka Bugesera uhererewemo.
Mu karere ka Bugesera ikivugwa nuko watangiye weekend neza.
Mhm.
Tugerageza gukora umuganda nk'urubyiruko rw'umwe hamwe muri karabu itwa ndu munyarwanda.
Mhm.
Twagerageje gukora umuganda twubakira utishoboye twumakira akarima k'igikoni
no
makuru akupa tukaba tunishimira none na radiyo yacu ariyo yanyijwe bya Amerika.
Ego nuko none uno munsi ga Munyaneza hari amakuru dufitiye yavuze mu karere ka Bugesera tutashoboye kumenya hayico ufise uvuga ko yatandukanye twagutangarije.
Amakuru mfite mutabashe kumenya mu karere ka Bugesera nuko hatangijwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Hatangijwe kubaka stade y'umupira w'amaguru Perezida yemereye Abanyabugesera. Imirimo yo kuyubaka ikaba irimbanyije ku buryo mu mwaka umwe iraba yuzuye stade. Stade ifite ubushobozi bwo kwakira kugera kuri 6,000.
Hama iyo stade akazina izohabwa karamaze kumenyekana ga Munyaneza. Izina rizohabwa iyo stade uko izokwitwa biramaze kumenyekana?
Ntabwo biramenyekana ariko iracyuwe, nibwo itangiye kubakwa mu minsi ishize niho hatangiye kubakwa stade. Aho Bugesera ikinira ni stade itangiye kubakwa. Kandi nakaza kubashimira ku makuru mutugezaho ko kandi byumva ku yandi maradiyo ya tumva ku ijwi rya Amerika cyane, kuko andi maradiyo usanga urugero atinya kuvuga amakuru. Ndikadutse kumvira radio yanyu anariyo yacu kugira ngo twumve amakuru agezeho, kuko ni radio ivuga ukuri ikavuga amakuru y'ukuri idahisha ibitagira ubwoba bwo gutanga amakuru.
Urakoze cyane rwose, tuzokomerezaho Munyaneza. Bwira umunsi mwiza, hama tunashimire n'amenyesha amakuru bacu batandukanye bari mu mihinga itandukanye, kuko bakora ibishoboka kugira ngo iyo nyota yanyuma mufise ku makuru avuga irya nino ishobore kuhera, hama mushobore kuyaronga. Urakoze cyane Munyaneza.
Turabashimiye, Imana ibahe umugisha.
Turawakiriye. César yagarutse ku murongo wa telefone. César. Aga telefone kawe kari katwankiye, uherereye ga César?
Mere ndi muri Tanzania mu nkambi y'impunzi aho bitwa Mutenderi.
Mutenderi haravugwa amaki mu ikambi ya Mutenderi Tanzania ga César?
Amakuru avuga Mutenderi ni uko impunzi zifashe nabi cyane. Atibuza no gusohoka kandi nyine kose.
Nta kirahinduka ugeranije n'ivyo twari twarumvise mu minsi yaheraho, nk'utuzu tudandarizwamo imiti tuzatwarugawe, baratubwiye ko nk'abagwayi batwagwa ku makorofani. Nta kirahinduka?
Aya nta kirahinduka rwose, nta na gice kirahinduka kubera nawe utoke nkame ngaje niko kurangura n'utuntu amasoko yarugawe abantu batera bahunguka nyene nabo bajaza ndatakenya nyene. Wo moka kandi bagenda mu joro ubagufashe bataba baguta mu magereza aje ntuka magereza mbere ndetse
polisana. None gaseza hari kiriko kirakogwa ku rwego rw'igihugu nk'abajeje amakambi canke RCR ndetse no ku barongozi ba Tanzania kugira ngo ico kibazo kidindiye mu mpunzi z'abarundi gihe be gitore gumute?
Ahubwo natwe natwe tubona ariko baradukorera, kuko nanya mareta ya Tanzania nyene nyimbo mbona nyene ariko baradukingiza nyene adushira mu gashe nyene atubwira ngo nitutaye ku ngufu nyene ngo tuguye mwaka gashe nyene k'inkambi ya Mutenderi ntizisohoke n'inkambi ngo tujye kurondera n'isogoro zo kurya.
Hanyuma hariho amakuru ejo yiriwe aracanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi yuko hariho nk'umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi hamwe n'ujeje intwaro hagati y'igihugu ca Tanzania, bo baragende impunzi za nduta. Ayo makuru harayo mwamenye ngaho Mutenderi?
Ayo ntawe twamenye, kuko bimwe baranabiduhisha kugira ngo tujye turabona ngo niko biragenda ngaha nyine mu gihugu.
Nuko no kwihangana, nta kindi ijwi rya Amerika rishobora kubabwira atari kubihanganisha mu kurindira yuko ubuzima bubabera bwiza gusumba.
Ego murakoze.
Urakoze cyane ubwire umutsi mwiza ngaho Tanzania muri Mtenderi César.
Ego mubandanye mukwiye rero ngaho mu murongo natwe.
Urakoze cyane impunzi zose z'abarundi ziri ngaho Mtenderi umutsi ijuri Amerika yarabafite ku mutima.
Ariko kwe murakoze gose.
Murakoze cyane. Ijuri Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda Didiane Nahazwe. Ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu nta mutumire muwa mufisa ahubwo mwebwe mutubera abatumira ho muherereye hatandukanye mukatubwira amakuru ariko aravugwa mu icungararo yaho muri ayo mwiboneye tutashobye kubatangariza muranagira ico muvuga kuyo twabashikirije biciye kwamenyesha amakuru bacu batandukanye bari mu mihingo y'isi itandukanye ijo rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga ni kuva kwa mbere gushika kwa mungu.
Oh, nanje, no kuri sinza guhinduka. Oh, ya, sinza uko nabisobanura. Ya, 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 yo, ya, 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 ya. Se toma li, mon ami, se chera. Ya, 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 yo, ya, 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 ya. Se toma li, mon ami, se chera. Tendo gira em chute, Zawe. Conza banana, we. Tendo gira em chute, Zawe. Conza banana, we. Gaho, genda. Mazu gire, mama, we. Kandi, genda. Mazu gire, papa, we. Oh, oh, gira mutima, nibyo nibwira. Gira mutima. No kuri sinza guhinduka. Oh ya eh, sinza uko nabisobanura.
Ya ya ya, yo ya 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 ya.
Se toma li, mon ami, se chera.
Ya 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 ya, yo ya 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 ya.
Se toma li, mon ami, se chera.
Ijuri Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ku bakunzi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi amatelefone ariko arasa nk'ayatugura ariko muhinga bw'ivyuma turabandanya tugerageza nkino ya Armand iraciye muri kace tubandanya n'abandi Armand aho uherereye hamikaze ku Ijuri Amerika uherereye Armand
Burundi nyo kwa mwezi makuru.
Hama na makuru tuzanye canke n'ivyumviro kuyo twagushikirije.
Ivyumviro kuyo mwadushikirije.
Duga ku jambo.
Na mwamwe nyene hanyuma ndashaka kuvuga ku cegeranyo cyo cegeranyo cyaro ni.
Arma urashobora kududza ijwi muhinga bw'ivyuma bariko barambira ko ijwi ryawe ribashikira ribigoranye bisigura ko n'abari ko barumva ijwi rya Amerika bica bigenda gucyo nyene
ndiko ndavuga nti
sabwe
uranyumva
ego turakumva neza
ndavuga ko kuri kiriya cyegeranyo cy'agatasa muntu cyaroni
ego
kereke i Burundi by'ukuri iriya nyifato twagwanyaga igwa barundi twarayigaye cyane uri muri amunyinya ko batabo abudara iyo nyifato no kuri baba baragize ntabwo ariyo
inyifato
ifato y'umuganga bari ziriya ntumwa za Roni zagateka kazi na muntu mu Burundi kuri baravuze yuko agateka kazi na muntu kayo karahungabana kandi bari ko baragahungabanya bahazi bara nabavuze sinaka kugimumana ubishukuri mbega ziyabona kurezwa ziko zatumwa nande ziko zahotera umwe n'igihugu murabyimuka namwe n'ibyo musafa muzi hari abantu bari kwaritwa za Kayanga ya munyagishwa mu Kayanga n'umugore we bagatwara ikizi umutwe bakawutisha mu Rwanda kugira ngo bavuge ko igihugu cy'u Rwanda ari cya bari abicanye ari baturutse natwe turabizi ko kugira ngo n'ibintu dusanzwe tubusa n'ukuri birababaje cyane n'abantu bari kwarafatwa nk'ubu murabibuka hari abasirikare bari gufatwa n'ubwo batazwi irengero yafata ingozi cyangwa bafata umusaga w'Imana yarakinze baramutorokeye we ngira ngo bagenzi barashoboye uraho matre ukuri birababaje abantu bariko baranyuruzwa mugabo akavuga ngo umutekano wahari mu gihugu ni ukuba mwinshi makuru ndetse mu Burundi turabibona babona aho turi ko turaca abantu barakubitwa bakubitwa n'imbonerakure none ga mugabo bashobora kuvuga umutekano ngo bahari nta mutekano
Ahma tugarutse kuri ico cegeranyo nyene mu makuru ya 12 uze kuba hafi kugira ngo uyumvirize ariko mbaye ndaca ku masonga hari imyerekano yabaye mu gisagara ca Bujumbura ahama rero bamwe mu bagize amashirahamwe avuga ko yigenga harimo nka Foricon F basavye yuko ahubwo leta y'u Burundi haguteba kuri ivyo vyegeranyo bovavanura n'akanama ka ONU kajeje vy'agateka kazi na muntu Burundi ico ciyumviro ca Foricon F urakivuga kwiki
ico ciyumviro ko iyo gishira hamwe gigamire leta y'u Burundi iyo yo ntibitangaje nuko bavuye mu ishyamwe mvuza makungu no kuri ngingo naho bo bari ko naho bari nibyo nagamagaruka ku iyo myerekano bagiye no kuri si kimo aho bari gusaba bagari gusaba kumvikana bakaza bagatohoza bari kumwe kugira ngo ibyo bari kubavuga ko nimba ari byo tari byo tutahabona kuko kuvuga ngo bagira ibyo turabizi abantu bari kubatumwa na leta y'u Burundi turabizi cyangwa bamenyesha amakuru ndetse turabizi turabarungu turazi ubwenge turazi ibivugwa mu gihugu turaduhura n'abantu bamwe turabizi ibi na yarumitse abanyagihugu gusasiramiriza n'ayo mashyirahamwe yigamiriza none ubu ndakubwira nka ibi iryo shyirahamwe ibintu byose bya urukomo byo byagiyemo byarimo
ku bwawe none aho kugwa iki ku mpande zose ga Armand
ku bwanje leta y'u Burundi nireke niyegerere ishyirahamwe mpuzabukungu ONU by'agateka kazi na muntu bumvikane kugira ngo barekure bajye bahinga ba ONU baze gutohoza nimba wumvise icyaha cyagire niba utagira icyaha naho yeze hama tubone ubundi
urakoze cyane rwose kuri ibyo byumviro byawe ugira umunsi mwiza murakoze cyane rwose duce ku masonga rero iby'iyo nkuru nuko amwe mu mashyirahamwe yavuga ko adakiranira ibyicaro vya politike mu Burundi yatunganije imyerekano kuno wa gatandatu hasaba leta gukura igihugu cy'u Burundi mu kanama ka ONU kajeje vy'agateka kazi na muntu amwe muri ayo mashyirahamwe abona ko u Burundi bukwiye kuvanamo akarenge ni nka Foricon F turaza kubigaruka ko ariko ku ruhande rw'ishyirahamwe ONELOPE ryoryo babona rijeje gukurikirana iby'amatora babona ko ahubwo leta na ONU bokumvikana n'ibiro vya ONU vyugawe mu Burundi bigasubira kugurugwa aho tuvuga ivyo gutohoza no kuvyerekeye ivyo vy'agateka kazi na muntu nyene turaza kwigaruka ko mu makuru yacu y'igihe c'isaha 12 muze kuba hafi y'amaradiyo yanyu turafise Gerard nawe nyene ku murongo wa telefone Gerard Hikadze
ego murakoze
uherereye
i Bujumbura
kuduga kwijambo
ego icyumviro cy'iwanjye nk'uko uyu abwiye ku murongo bisa yuko mushyikiza nk'icyo kuberekeye kijya cyegeranyo cyawe ntigiheruka gusohoka biradutangaza cyane kubona leta kwene yahasohotse icyegeranyo leta iki ciyamiriza kandi abahinga ba ONU bari gutohoza bisabwe na leta leta ikabihakana mugabo agira igisohotse kigaca kirangiza guca igihakana biradutangaza cyane kuko turazi kwena abantu bagumye banyibutswa abandi bicwa batogwa ibisika hirya no hino biradusiga ubwenge mu bisanzwe kuko taze kenshi ku wa gatanu kubona umusirikare w'igihugu anyuruzwa n'abandi basirikare nkabo kumusanga ahantu kujya kabiri atabona irengero kabisa umva biragoye umunsi naho igipolisi kikagwana abanyagihugu bari kwisatira amatafarano mu kizingo
ivyo vyabereye wavyiboneye ga Gerard
ariko kizingo muri Kanyosha
ba ariko bagwana bapfa iki bariko bararwana bapfa iki
abasatira amatafari abapolisi bakaja kwamutsa akabasa n'amashoro
bababurije ko basigura ko bababurije iki ga Gerard
nageze kuhashika asanga abantu bashengereye kuko hari abari bakomeretse icyo natangwe gupfa bwa mbere nicyo ntashobora gutoza neza mugabo birabanje kubona ujeje umutekano ariwe aca arasumunyagihugu birababanje kabisa ni nayo mpamvu rero dusaba yuko ahubwo babandanya bagize agateka ka kina muntu bakabandanya kugira ngo nayo kandi na leta ikikebuka nuko leta nuko twese turi leta turaba abantu bahubwo n'akagwi kagiye tubagize leta ego yatumva cyane n'inzu
urakoze cyane rwose Gerard ugira umunsi mwiza nawe ngaho mu gihugu cy'u Burundi
ego
ejo gye make Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu twatumiye mwe mutwumviriza abakunzi b'ijwi rya Amerika mushikirize ivyumviro bitandukanye ku makuru twabatangarije muri nondwi buca dusozera ariko kandi muratubwire naye ariko araba iwanyu aho mubaye mu ntara zitandukanye mu makarti atandukanye mu bisagara vy'ibihugu bitandukanye twese na Silas uherereye hamikazi
ngembereye ibuhovu ni mu murenge wa Nyamyumba
aho
ariko nakabusoro
yego duge ku ijambo Silas duga ku ijambo
nge amakuru ari kuvugwa hano mu murenge wa Nyamyumba kagari ka Busoro kebwe nta kiri kuvugwa gusa byo mwaka ya cyumweru gishize hari umugabo waje kuba yasanga undi akora muri ano yarakora inkironda aza kwa musanga bari gukimbirana aza ariko uwo mugabo wese bamujyana ubuyobozi bwese buhagera bamushyikiriza polisi umukuru w'umudugudu yaraje bamujyana kuri polisi n'uw'akagari yarahari aravuga baramujyana ubu ngubu ari gukurikiranwa n'inzego z'ibanze za polisi
urakoze cyane Silas ugira umunsi mwiza
sawa nawe mugira umunsi mwiza
yego turabandanya n'ikiganiro muri isanga
garagaza kunkunda execute what you say bivane mu magambo bishyire mu bikorwa niba kunkunda I love you. You love me, you got to show me. Talk, say, no, no, no.
Oh, yeah.
I love you, even I love you. You love me, you got to show me. Do, show, yeah, yeah, yeah. I gotta, kumunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishyire mu bikorwa niba kunkunda
Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twese kandi na Desire ku murongo wa telefone. Desire ikaze.
Ego ndabara mu kije Ijugi Amerika.
Ego natwe turakura mu kije uherere hega Desire.
Ndi ibujumbura mu Burundi.
Duga ku ijambo.
Ego nagomba kuvuga ku bikubijanye na n'umushinga mateka Fabien Bansigyane no. Alors,
oui, tu la convaincu Désiré.
Ego, nagomba kumushyigikira ku cyubwiro yashikanye nyene imbona amashinga amateka. Kuko n'abarundi bake bashobora kubikora. Ego, nkaba nashaka no kumutenera ke kuko n'ibintu bikora abantu bake mu kino gihe. Urabona kandi radio d'office dushobora kumviriza abatari bake. Ego,
nk'utazi Fabien mushinga amateka Fabien Manchigani no nivyo yavuze uducira ku masonga bakumva kugira ngo bamenye ivyo kuravugaga Désiré.
Ego, nashaka kuvuga ku bintu bimwe yagarutse ko akerekana ko nk'abantu bamwe bagenda baranyuruzwa bakabura irengero. Ego ugasanga abo bantu baratwagwa ku munsi ukumva naka yatwaye ariko gusubire kumubona iyo yagiye ibyo navyo tukama tubibona nyina akenshi turabibona nyine ngaha muri kino gihugu cyacu. Ego nibyo nagomba kuvuga abantu nkabo no kudatuba batera intege.
Urakoze cyane gose Désiré gaho mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko abice ku masonga Désiré mushinga amateka Fabien Banshiganino yatowe mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi, aho abashikiranganje batatu barimo wagateka kazi na muntu n'umutekano bari batumiwe n'inama nshinga amateka kugira ngo bishobore kubazo bitandukanye. Fabien Banshiganino yaragarutse ku byari mu cegeranyo c'abahinga ba ONU bajeje gutohoza ku bwicanyi bwakozwe mu Burundi kuva mu 2015. Yarashikirije amakenga avuga ati nyabunaha kwanga ivyo vyegeranyo ni mukorere kuri ayo makuru atanga n'urutonde. Umushikiranganje w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana haizi misi amusaba gutanga muri iyo nama nshinga amateka yaramusabye gutanga ivyemezo. Hama Fabien Banshiganino atanga amazina avuga abapfunzwe bazira ivyumviro vyabo bitandukanye kuko abatari bake bavuga ati umutekano wiwe ushobora kubangamira umwanya n'umwanya kuko ayo majambo yavuze kubwa bamwe n'abandi babona umenga ntiyarubahutse kubahuka nibo babivuze bamwe n'abandi bavuga ati n'amajambo aremereye buke na buke kuko ataryoheye ugutwi kwabo bashikiranganje. Rugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda iganiyo ni muri sanga. Still enough time to figure out how to change my blues away. I've done all right up to now. It's the light of day that shows me her. And when the night falls, my loneliness grows. kuvuga America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Bosco nawe araje ku murongo wa telefone. Bosco ikaze.
Yego mwire mwire.
Ego aho herereye Bosco?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Tuga kwijamba.
Mbere na mbere ndanje gushimira ibiganiro mutugezeho.
Murakoze cyane.
Ibiganiro byiza kandi byubaka kubeshoza kubaka. Kandi bikarema agatima ku bantu bamwe na bamwe baba badafite ibyo basobanukiweho, iyo bamaze kubisobanukirwa hari ibyo banyuzwa bagashima, kubera ko se bataramenya amakuru yanyu hari ibyo batari kumva bidasobanukiwe bikabatera guhagarara, ariko iyo bamaze kuyatangaza basigara banezerewe.
Yego.
Gusa nanjye amakuru ngira ngo mvugeho yatambutse mu iki cyumweru. Amakuru y'ifungurwa rya Kizito Mihigo na rya mudamu Ntuza
Victoire Ingabire.
Yitwara Ingabire. Ifungurwa ryabo twaryakiriye, ifungurwa ryabo twaryakiriye neza cyane. Ikibazo wenda kitadushimishije nyuma yaho neza ni nk'ijambo ryo kumvikanisha ko bashobora gusubira, umugore ashobora kongera gusubizwa muri gereza. Ariko burya jeri umubyeyi yatanze imbabazi yabaga yazitanze, ariko kuyisubiraho byo byabaga bidakwiriye. Muri demokarasi gushyikiriza icyiyumviro ntabwo byakagombye gutera impungenge umuntu aho yaba ari hose mu gihe cyubaka. Kandi burya ibitekerezo byose ntabwo byakagombye kuba bimwe, bigomba kuba bifite ubudasa kugira ngo birusheho guhurizwa hamwe havemo icyakubaka. Numvise icyo bashingiraho ari ukuvuga ngo ntabwo yemera ko yasabye imbabazi. Kandi we yavuga ati njye imbabazi narazisabye, ariko nsaba imbabazi zo kugira ngo mfunguwe, ariko nta byaha nakoze nasabye. Kandi nta n'ikindi kimenyetso kigaragaza ko uwo nyine hari ukundi kuntu yasabye imbabazi kurenza uko bisobanura ngo wenda nabyo umuntu abigenderayo amubaze impamvu wenda abihakana. Ibyo rero uburyo umuntu afite ibyo yemera kandi hakaba hari n'abandi nabo bafunguranywe nawe nabo batagize n'ibyaha bemera, ntabwo ari ngombwa ngo afatwe nk'umuntu wafunguwe yemeye, kandi hari n'abandi bafunguwe batemeye. Uko bubera babariwe nabo niko yakomeza kujyanwa mu gikundi cye agahabwa umutekano n'amahoro. Nkuko ibintu bimeze kuriya nko muri uru Rwanda rwacu, abantu bakumva ijambo nka ririya bwo bari bivuzeho bufite ibyago ubonetse wese arakubahuka, byabisa bituma wa muntu agira umutekano muke ku buryo buba buteye nk'agahinda.
Urakoze cyane rwose Bosco, ndaba mu gihugu cy'u Rwanda, ugira umunsi mwiza nawe. We
namwe murakoze kuba muduhaye aka kanya, mukomeze kugira akazi keza n'imirimo myiza mu kazi mukora.
Urakoze cyane rwose. Turase kandi na Fredy kundi murongo wa telefone. Fredy Kaz.
Yego, ndabwo cyane rwose.
Uherere hega Fredy.
Ndi Bujumbura neza neza mpagaze mu Carama.
Mu Carama hama na makuru tuzaniye canke n'ivyumviro kuye twagushikirije.
Ujyambere nabaga gushimira ijwi rya Amerika n'abakozi bayo. Hanyuma nkata mvuga ku cyumviro kiza mwaradushikije kirya Kizito Mihigo. Kurya munsi nari umutumire nashikije cyumviro cy'iwanje. Jewe ikintu nashaka gutera, nashaka yuko muraba ko ntugari mu guti ikiganiro nk'iki yinya kugira ngo abantu bose bazabashikirwa.
Ushaka kuvuga iki? Kuko ikiganiro cyo kirahari ni muri Isanga, ntitutahuye neza icyo usaba Fredy.
Nashaka kuvuga yuko mwokongeza nk'amasaha kugira ngo muze murabasha kuvugisha abantu benshi cyane, ku buryo nk'umundwi cyangwa kuvugisha nk'abantu nka 10 cyangwa 20 bikunze.
Mundwi?
Yego.
Yego, ngira ngo nikora udakurikirana ubundi muri Isanga n'isaha yose, hama turagerageza abashobotse bose tukabahamagara, hari igihe duhamagara 15, 20 kongereza umwanya, mwabaye benshi mukomeje kubisaba ariko isaha basanze ikwiriye.
Ego isa yakwiriye gusa bo nibaza ko gutantegereye neza nashatse kuvuga. Bajya abantu muvuga ati n'umutwe watumiye dufite umutumire kanaka nk'akabure nk'urya Kizito Mihigo ati n'umutwe watumiye umutumire kanaka. Ku munsi bifata umuntu umwe nta kuntu mwokongereza ku munsi wa 5-2 kugira ngo abantu afungurane n'abantu benshi rwose, abantu bava mu ngo n'abantu benshi rwose cyangwa bose bashikirwa ari benshi. Nicyo cyumviro cyanjye nari mfite.
Urakoze. Ubundi aga Fredy nk'iyari ikiganiro kicega impande zibiri, izo mpande zibiri murazironka, ariko nk'uko vya Mihigo twari twibanze abakoze ikiganiro bari bibanze rwose gushaka kumenya uko amerewe ubu, umva nta wundi twari kumuhuza nawe. Urakoze cyane rwose Fredy, ugira umutsi mwiza.
Ego nanti dapat simpan sana gosok kan ini fuzi itu modal mana ni kurang kesi mungkin yang hiti ini yang hatun lagi lagi kan sekiri je.
Kita mahu kerjakan ego.
Ah, muri ayo ndabona hameze neza mbona barundi bose tura aha n'abakongomane kandi ibihugu byose biri hano byo muri Afrika.
Abarundi muri benshi.
Abarundi turi yo benshi benshi hitano hino ni benshi abarundi b'iki gihugu.
Muharuga nko muri banga.
Eko badushika hafi n'ibihumbi nka 30 cyangwa birenga.
Yeah. Eko nuko rero hari makuru tuzaniye canke hari vyumvira ufise kuyo twatangaje muri no ndwituca buca dusozera.
Yego no kuba pali ndi chipu duchanze cyumviro. Yo kunza kumvira ibyo byose kuyo radiyo kujya mukora ibikorwa bikomeye cyane. Nabona murakunda guhuza abanyepolitike b'u Burundi mukabaganiriza bakavuga nabo nyene. Nabyo nk'abo banyagihugu bavuze imbere yanjye bavuga nk'abantu birirwa barafatwa bakanyurutwa. Urabona ubwo Burundi bufite ikibazo gikomeye cyane kandi bugira ati tugihere sivuga. Uko yo ndabye jewe ko ndashikana imyaka 60 yewe ndahunga 72 ariko umuntu hari uyu sinzi iby'abantu bahumbi 72 jeho nari nkiri muco nayo myaka 15 bari abantu benshi cyane. Abo bantu nengo kabaye akamitwe n'ingoma yo bavuga impunzi bo byo bafite bavugwa.
Ushaka kuvuga iki ko
kuvuga rero ikibazo gikunda kuza kw'abantu bahunze 2015 Yona nibo bantu bacera ikibazo nibyo bintu bamafungu yose araba cyane.
Niko ari ni kuko ngira ngo ari zo mpunzi ariyo ico twikitsa mu rurimi rw'Igifaransa crise ya iherutse.
Ni iherutse kweli kandi nayo yari ije nabi. Yo ndabye rero icyo kibazo gituma gikomeye cyane. Nawe ndiba turazi kandi ku Burundi urabizi byinshi nibyo mbere uranabindi ushaka waciye mu ishuri cyane.
Duga ku ijambo.
Ijambo ugomba kuvuga rero ni urabona aba bantu bahunze 2015 abarimo cyane barimo abanyepolitike benshi bakabamo n'abajya bari basanze bayikorera utwabo bo ku rugero rwo hejuru bajya bamashyirahamwe aya bayita ngo ntabahananira ibyicaro bya politiki. Ariko iyo yagenduye neza naye nusanga muri politiki harimo uko urabona nka bijya biyemerera ko 2015 babonye inkuru nziza yitoje urabona baremera ko aribo babwiye abantu ngo nimuje mu ibarabara muyiyamiriza ibyo bintu mubyiyamiriza. Acagwego wegamiye muri politiki uri umuntu w'ishyirahamwe ry'abagira neza cyangwa igibiri n'icyo cyofasha ku banyagihugu ntiwogumura abantu gukoresha
ibifite. Damia, hariho imvugo tutaza kukwemerera gucisha ku ijwi ry'Amerika ibyo kugumura canke iki uko siko biri kuko bo bavuga yuko bariko baragerageza guharanira amasezerano ya Arusha yatomora ivyo atomora. Hariho imvugo tutaza kwemerera uduge ku ijambo ushikirize icyumviro cawe kirashe kuko uri kuraja muri vyinshi waherera 72 ugeze mu myerekano uduge ku ijambo ushikirize icyumviro cawe mu buryo burashe. No majambo make cyane.
Naba banye politike bubu nk'ibiganiro bavuga byegereje kuba. Bace hamwe barazi na nyina barundi bo nyine nta mvange biri muri bo. Bavyumvikane ko baha amahoro abanyagihugu baze bagende bavuge kuko ikibazo bafite ni kimwe gusa. Bakukiye mu ico gihugu amashuri bitwe hamwe benshi barazi na nyina. Ni kubera iki banandikwa n'akantu gatonyi kwikosora.
Urakoze cyane gose Damien Gaho onye muri makati abanyepolitike bumvikana ibiganiro byemirije kuzotangura baze barabe ko hoboneka umuturasho. Urakoze cyane ariko imbere ko tukurekura muhinga bw'ivyuma barambiye ngo wabavuze ko abarundi bari ngaho muri yo bagera ku 35,000 ga Damien.
Sabaha gusa navuze nko muri hita no hino mu mastate atandukanye. Ko bararenga kuko nibuka twebwe ikivunga twaze mu bandi bandi muri iyi leta yaje turondera mu 2015.
Ugire umunsi mwiza rero kandi ubandanye uryoherwa n'urutonde rw'ijwi bw'ibiganiro by'ijwi rya
Amerika.
Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga. Turabandanya n'ikiganiro muri Isanga twose Samuel kundi murongo wa telefone Samuel ikazi.
Yego murakoze cyane baramugije cyane.
Yego aho uherereye Samuel?
Bo je ndi mu Burundi.
Mhm.
Onara ya cyankuzo.
Mhm.
Bo je nagoma mvuge ku kijanye namakuru nabonye mwaganiriye ubuheze muri Isanga aho Perezida wa Tanzania yanse ibijanye n'ishyirahamwe bita FH tubasasasana. Halo?
Witwa kumva Samuel?
Je no kuvuga ndiko ndiyumvira mo urya ejo sinanti muri gaho ntimwamamaga gantere ariko noneho nari nabonye mvuga nti urya kweri urya mu Perezida wa Tanzania ndamuketa cyane kuri rya nyingo yafashe. Kubera ko iryo shyirahamwe ryigisha ibintu bijyanye no kubyara bake cyangwa se sinzi ko bavita kubyara ku rugero ariko noneho bagaca bakoresha imiti inshinge cyangwa ibinini nabyo abahinga bakabavuga yuko byangiza cyangwa se byica ubuzima. Rero je mbona umengo uyu ujya mugambi wa Perezida wa Tanzania ni mwiza ariko kandi mbona umengo botora ubundi buryo bwo gukoresha kugira ngo kombure imiryango ibe mike cyangwa se kubyara ku rugero nyine mugani abantu batikishije ubuzima batishe ubuzima bwabo bakoresheje ijya miti artificielle.
Urakoze cyane Samuel ugira umunsi mwiza ngaha mu cankuzo.
Murakoze cyane Imani baheze kandi sinabaheruka ariko ngiye kuba hafi cyane.
Urakoze cyane gose. Hama tugarutse ku byo Samuel ariko aravuga nuko Perezida w'igihugu cha Tanzania John Pombe Magufuli yumvikanye haraheze nk'indwi avuga yuko atumira abanye Tanzania kurondoka avuga yuko atakunebwa babwirizwa kurondoka bakirinda gukoresha imiti igabanya canke itandukanya imvyaro kuko ngo Tanzania ikeneye abantu na cyane cyane abakozi. Hama rero ejo naho yongeye ko asaba ubushikiranganje bujerure ivy'amagara y'abantu busaba amashami atandukanye harimo y'Amerika guhagarika amatangazo yose bacisha mu binyamakuru vya Tanzania bahamagarira abanyagihugu gutandukanya ivyaro no kwirinda imbanyi zisamwa zitifuje. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni muri Isanga.
My baby teach me, my benzi ni nini, nionyeshe kwa mifano na vitendo, nione wako upendo. My baby teach me, my benzi ni nini, nionyeshe kwa mifano na vitendo. Wako upendo nakuhitaji sana moyoni nimekwama nifundishe mama ili tuende sawa na nitasi kila utakalosema ili niwe na wewe dale.
Izuki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise na Kimenyi ku murongo wa telefone. Ikaze Kimenyi.
Alaba muraho.
Turashima Imana.
Eh
ariko si Kimenyi yo kwizuki Amerika ni Kimenyi wundi atwa kuyari hehe? kuko cyose mugenzi wacu yitwa Kimenya. Eh, ni nawe turi ko turakorana muhinga bw'izyoma.
Pete bazina nange yitwa Kimenya ngo muri Amerika.
Eh. No, kuma Uganda aravugwa makiga Kimenya.
Eh, Uganda turaho turakomeye turashimana kuri turinge.
Eh.
Namwe muri Amerika.
Twe muri Amerika natwe turashima akavura kazindutse karagwa. Kandi katubiriye neza kuko nko mu gihugu kibanye cha Canada bobo na cane cane nka za Ottawa bongo imvura yaguye kandi yasenye bitari bike turaza kubigaruka ko ku makuru yacu yo hanyuma aza guca ku mbuga zacu zitandukanye
ngo ngo kaname Canada nabo bahuye n'ibyo biza none nagira ngo mbashe kuba aricyo mwaza dukorera ku nkuru ijyanye n'uri ya munyamakuru witwa Robert Mugabe wakorera itangazamakuru bimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda kubera na n'ubu genda ndacyari mu gahunge ubwo kuba ntabwo ndi kubasha kumenya ese cyangwa babashe tumenye ukuri bwa kwa Robert Mugabe tumenye ese icyaba arimo bamushinja ese n'icyo kuri cyangwa se haba hari ikindi kinshi nyuma yacyo kubera impamvu ibindi bivuga uyu munyamakuru Robert Mugabe ni umunyamakuru muri bake bari mu Rwanda udatinya kudashyira ikintu abona ko kitari kugenda neza kubera uyu munyamakuru umuntu afite ukuri afite ukuri mu bintu byose bijyanye na politiki mu byo abona itangazamakuru ryo mu Rwanda adashobora gushyira ahagaragara ni bamwe mu banyamakuru bakeya badashobora kuba bashyira ikibi cyangwa icyiza ariko turacyira ngo tuzamenye ese ntiyaba arimo wenda hari icyaba cyinshi inyuma kijyanye n'icyo aba ashaka kuba yasura leta itabishaka cyangwa se irindi itangazamakuru rwose uko itangazamakuru twifuza ko mwazamugirana muri ikiganiro akatubwira tukamenya se ibyo barimo bamushinja
ubundi iyo umuntu atari mu nzego z'ubutungane cyangwa z'umutekano abazwa ku bitandukanye amategeko y'umwuga ntanatwemerera yuko dushobora kumuhamagara ariko reka tuzobandanya tubikurikiranira hagufi ntarashobora kuburanishwa kuko atamwunganizi arashobora kuronka nk'uko twashoboye kwitangariza n'umenyeshamakuru wacu mu ndwi iheze ikibazo tuzobandanya dukurikiranira hagufi ama tuzoza turababwira uko biriko biragenda ubwira umunsi mwiza ngaho Uganda
ari kingi cya kane nari kiti nashaka kuba nagaruka kuri bano badepite bashyashya barahijwe muri iki cyumweru hari nk'amagambo wenda umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze arimo arahiza abo badepite bashyashya ariho nk'amagambo yari akoresha avuga ati nk'abantu baba bamara kuva mu buroko barangiza bagatangira kuvuga ngo nta mbabazi basabye ati bibaye ngombwa hari igihe twabasubiza mu buroko hano abadepite bakomye mu mashyi cyane bumva ko babyishimiye kandi bati umugani w'ikinyarwanda ngo inkoni ikubise mu kibu yirenze urugo ntabwo twakwishimira n'abanyarwanda kumva ngo umuntu baravuze ngo bongere bamufunge ngo dutangirane dukome mu mashyi iki ni ikintu twebwe nk'abantu cyangwa se abanyarwanda dushyize twakwiriye kuba tumenya ngo ese amagambo avuze tubanze tuyasenwe tureke tuyitira gukoma mu mashyi kubera ibi byose ntabwo ari byiza gukomera amashyi ikintu kiza kivuga ku kanya ijambo rivuze ku kanya ngo tubikore mu mashyi kabanze kuri icyo sengura ntabwo twakwishimira
ubwira umunsi mwiza urakoze kandi ku byiyumviro byawe uti ntihakugumwa amashyi umuntu atarasesangura neza ijambo urakoze Kimenya
murakoze cyane nawe
ugira umunsi mwiza ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda minota 11 gusa turaza kuba dusozereye ikiganiro muri sangacuno wa gatandatu kwa gatandatu nta mutumire tutadufise nk'uko mubimenyereye ku munsi wa mbere gushika ku wa gatanu canke no kwa mungu duha ijambo nyabuna kwa gatandatu mwe mutwumviza muri ryanino kugira ngo mushobore gushikiriza ivyiyumviro vyanyu bitandukanye ikaze rero muratubwira ico muyumvira ku makuru yashikirijwe ariko mu bahane mukongera kandi mukatubwira n'amakuru ariko aravugwa ahiwanyu
Thank you. simba na sururu kwa ardhi nikitafuta penzi lako heli lipigwe fimbo kwa mwili sababu tajikuna ama tajikanda na maji moto maumivu ya penzi mtu ajikuni wala jikangi na maji na kula upasi wati ya mdo kama makosa nimewanifanya kama majitu tunawekeleta na kama majitela nigeweza tenda nikafanya za kusikia bali kwa ushahidi niliyoona na mama na ngapi umeshaomba na bado jini makosa mangapi iliyo yafumbia macho mpaka leo na isi kufika kisomo maumivu ya nasiri ndani ya moyo sitaki kwenda mbali
Ijuge Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri isanga n'uwa matelefone mu gihugu cyo Burundi ariko aratwankira ariko turabandanya tugerageza kurondera kugira ngo muri kano kanya ni minota indwi gusa dusigaranye cyo rubere kubandanya tubaha ijambo mu kurindira ko tubatora turaza kubandanya n'uturirimbo dutandukanye aho mu gihugu cyo Rwanda namwe bwe nitwabibagiye namwe mu kanya turabagarukako
fumbia macho mpaka leo na hisi kufika kikomo maumivu ya nasiri ndani ya moyo sitaki kwenda mbali kwa hiyo upo moyoni nikusamee mimi mara ngapi we nieleze mpenzi mara ngapi
Emmanuel ari ku murongo wa telefone Emmanuel Ikaze.
Wa mahora mahora Diane.
Urakomeye.
Ndaho nukuri.
Uherereye.
Ndi mu ntara ya Majepfo ni mu karere ka Ruhango.
Haravugwa amakinga mu ntara ya Majepfo.
Eh mu ngero nibwo twabonye ibidasanzwe ntabwo ko ari ibidasanzwe kimwe n'ibari bimenyerewe ariko ni namakuru amazi minsi avugwa. Aho inzego z'umutekano zibangamira abaturage ndetse bakaba bamwe bakanahasiga ubuzima umugabo bita Matabaro yaje gukubitwa n'umupolisi umwe kuri poste ya polisi ya Kinazi
amuhora iki
Mbo urabona inzego z'umutekano ubyo zikora amakazi ariko bagashyiramo imbaraga zidakenewe. Urabona niba umuturage ugiye kubaza ibyangombwa abaturage bijyanye n'irangamuntu bijyanye se n'ibibaranga ariko noneho ugakoresha imbaraga zidakenewe kugeza ubwo umuturage umufata ku mugaragaro mu mbaga y'abaturage ugakubita kuko uramukubita umugeri mu bugabo bikaza kumuviramo gucika intege akamukubita ijini ugatuza ubwo umuturage yagwaga hasi ntiyongeye kweguka bifungo urumva ni igikorwa yakoze yakoranye umujinya bitari ngombwa nk'inzego z'umutekano ubukawu reba nanone mu minsi yashize ngira ngo wagiye wumva abantu benshi bagiye bapfa mu Rwanda barashwe n'inzego z'igisirikare ndetse n'igipolisi bitirwa ubujura ariko ukabona ibihano bitangwa biri ku rwego rwo hejuru ni ibihano birenze ukwemera ni ibihano bakagombye kuba bafata umuntu bakamushyikiriza amategeko agahanwa n'amategeko kabone ko burya guhita ufata umuntu ukamukatira urwo gupfa ntabwo ari ntabwo biri mu mategeko y'u Rwanda.
Urakoze ugira umunsi
mwiza abanyarwanda rwose.
Urakoze ugira umunsi mwiza Emmanuel angaba mu gihugu cy'u Rwanda.
Urakoze Diane.
Yego. Hejuge muri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga ni kuva kwa mbere gushika kwa Mungu hamato bashikiriza ibitandukanye muri Isanga yaba politiki yaba imibano abakenyezi murafise umunsi wanyu ni ku munsi wa gatanu urwaruka kwa Mungu bari umunsi wanyu nimba rero ufise ico ushaka gushikiriza ijuge Amerika muri kino kiganiro ukaba wumva two gutumira canke ushaka ko tukurondera umutumire wifuza uratwandikira kuri radio yacu @gmail.com gutyo ivyifuzo vyawe tubushire mu ngiro
Pase y pinchira, chinda mamue, na yo che mi nyango, kuye, chikire, chikendere.
Nuko rero nshuti bakunza kano ngaduce dusozerera ikiganiro iwa muri Isanga cuno munsi mwakoze mwebwe mariko muratwumviriza muherereye irya nino ikiganiro muri Isanga cari kiremeshejwe na Jewe Diane nyina hazwe Innocent Kimenyegeranije amajwi na engineer hadufashije muhinga bw'ivyuma twe nitwifurize weekend nziza no kubandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu turaza kongera igihe c'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda kugira ngo tubashikirize amakuru azobagezweho ico gihe mukurindira ndanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika ribandanya kubatangariza ibiganiro bitandukanye mu ndimi zitandukanye dukoramo mu karere k'ibiyaga bigari hamwe no ku isi yose mbire umunsi mwiza mubanye no mu vyanyu na hasa 12 ku makuru azobagezweho